Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa kabiri tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015 hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Be mu Burundi koko hariko haraba ihonyabwoko ririko rigirwa bande. Be ihonyabwoko mu Burundi muri kino gihe birashoboka. Ni iki mushikiriza kubasaba ko buza inteko mpuzamakungu mu Burundi?
Uwo ni Pascal Nyabenda, perezida w'inama nshingamateka y'u Burundi, avuga ku cyemezo cyo gutumiza inama idasanzwe kwiga ku bibazo birimo icyemezo cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyo kohereza ingabo mu Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Frederic Nkundikije.
Mwaramutse neza nshuti mwese muteramanye ni radio ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru tugiye kubabwira muri iki gitondo ni amakuru yerekeye ingingo yafashwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gukura u Burundi ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afurika munsi ya Sahara bifise uburenganzira bwo kugura no gushora ibidandazwa muri Amerika atamatagisi rinze gutangwa. Turavuga kandi ku bwicanyi bwabaye mu gihugu cya Kenya, aho umurwi w'intagondwa z'abayisilamu bagomba kuvangura abakristo n'abayisilamu kugira ngo abakristo bicwe. Turavuga kandi n'ubwicanyi bwabereye mu gihugu cya Djibouti. Twongere tuvuge n'igitero cy'umuyahuzi cyakozwe ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ido ni ido ya makuru. Ingingo ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika inomero 1970 yo kwigenekezo rya 20 ry'ukwezi kwa 12 mwaka w'2025 yari yashize Burundi ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afurika munsi ya Sahara bishobora kugura no gushora ibidandazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atamategetsi birenze kuriha. Ikigana ikigabane cya 56 c'itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryo mu gihumbi kimwe n'1974 kane kiraha uburenganzira perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo guhagarika ubwo burenganzira hamwe no gukura igihugu ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afurika munsi ya Sahara bifise uburenganzira bwo kugura no gushora ibidandazwa muri Amerika atamatagisi birenze gutanga, mu gihe perezida abonye ko igihugu kitariko kirakora ibikenewe kugira ngo kigume kuri urwo rutonde. Perezida Barack Obama yagize rero ati nisunze ikigabane cya 56 cyo muri iryo tegeko ryo mu gihumbi kimwe n'1974 nafashe ingingo ivuga ko Burundi butabandanije kugira intambwe nk'uko icyo kigabane cya 56 kibivuga. Ati nicyo gituma rero nafashe ingingo yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afurika yo munsi ya Sahara bifise amahirwe yo kugura no gushora bidandazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atamatagisi arinze gutangwa muri ya programme bita AGOA. Iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro kuva ku itariki ya mbere y'umwaka w'2016 mu kwezi kwa mbere. Abayisilamu b'Abanyakenya bari mu rugendo mu modoka yabise yaguye mu mutego w'intagondo z'abayisilamu bitwaje ibirwanisho barakingiye abakristu bari kumwe muri iyo bisi mu kwanka amateko bari kubahabwa n'izo ntagondwa zariko zisaba ko abayisilamu bivangura n'abakristu. Abantu babiri barasize ubuzima muri ico gitero cabereye kuri komine yo mu gihugu cya Kenya yitwa Mandela ejo ku munsi wa mbere, igihe abantu bitwaje ibirwanisho bikekwa ko baragwanye bo mu hari Al-Shabab barasa kuri iyo bisi. Abantu bavyiboneye bavuga ko abayisilamu bari muri iyo bisi bahaye abakristu ibitambara vyo ku mutwe kugira ngo ntibamenyekane ko ari abakristu igihe iyo modoka ya bisi yahagarikwa. Abo bayisilamu babigenjeje gutyo kuko bibuka ikindi gitero nk'ico cabaye muri iyo ntara nyene mu mwaka uheze igihe umurwi w'abagwanyi Al-Shabab wica abantu 28 abayisilamu bari mu modoka ya bisi. Abategetsi bo muri iyo komine bavuga kwabo bagizi banabi bateye iyo bisi bategetse abari muri iyo bisi kugira ngo bivangure mu mirwi ibiri abayisilamu hamwe n'aba Kristo. Yamara abo bantu bose baransaye amategeko maze babwira abo bagizi banabi ko bopfuma bicwa aho kwivangura. abo bantu bitwaje ibirwanisho bahavuye bagenda inyuma yaho izo ngenzi zari muri bisi ziyamiririje amateko izo ntagondwa z'abayislamiste. Mu gihugu cya Djibouti abatetsi baranira inyungu z'abatavuga rumwe na leta batangaje ko abantu bashika 19 bishwe ejo ku munsi wa mbere igihe abajejwe umutekano barasa ku bantu bari bakoraniye mu gisabisho ku murwa mukuru. Abantu bavyiboneye bavuga ko abasirikare ba leta barashe abantu bari muri quartier yitwa Baba bariko barasenga bibuka umukuru w'idini Sheikh Younes Musa. Abajejwe umutekano bateye abo bantu mu gitondo cya kare nk'isa 11 n'igice mu gitondo baca batangura kubamijegiramwo amasasu. Umumenyesha makuru w'iradio Ijwi rya Amerika akorera mu gisagara cya Djibouti avuga ko abantu bashika 10 bakomeretse mu gihe abandi 19 bishwe. Leta ya Djibouti ivuga ko abajejwe umutekano barashe inyuma yaho baterewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Umushikiranganji w'igihugu cya Djibouti yajejwe intwaro hagati yavuze ko umurwi wateye abajejwe umutekano washaka guhungabanya umutekano w'igihugu ngo wifashijwemo n'abantu bakoreshwa n'abanyamahanga bama bariko baraba hera. Ubushikiranganji bwa leta z'Amerika bujejwe kwivuna abansi bwemeje abakuru avuga ko abasirikare batandatu bishwe mu gitero cy'umwiyahuzi cabaye ejo ku munsi wa mbere ku basirikare b'ishyirahamwe OTAN.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Frederic Nkundikije. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu wa mbere abagize inama nshingamateka na nkenguza amateka by'u Burundi bateraniye mu nama nshingamateka mu nama yo kungurana ibitekerezo ibyo bita mu Gifaransa débat parlementaire. Ibibazo nyamukuru barimo kwiga byari ibyerekeye ibimaze iminsi bivugwa ko hari itsembabwoko ry'abatutsi n'uko leta yakwemera ibivugwa n'amahanga hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika byo kohereza ingabo mu gihugu cy'u Burundi. Abaherutse gutorwa n'abanyagihugu basabye leta kutemera izo nteko kuko ku bwabo ari ugusuzugura ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yakurikiranye imirimo y'iyo nama.
Imbere y'abashingamateka, abakenguza amateka n'abandi batumire barimo abanyamahanga, umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yamenyesheje icyatumye hatunganywa iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro.
Twabikoze kuko tumaze iminsi twumva hariho abihaye uburenganzira bwo kuvugira abene igihugu, kandi mu matora aheruka abene igihugu baratoye abaserukira kandi bazohora babavugira. Uno munsi dushashe hano mu ngoro y'amakoraniro yo mu Kigobe kugira ngo duce hirya no hino ibi bibazo bikurikira. Mbe mu Burundi koko hariko haraba ihonyabwoko? Ihonyabwoko ririko rigirwa bande? Mbe ihonyabwoko mu Burundi muri kino gihe rirashoboka? Ni giki mushikiriza kubasaba ko hoza inteko mpuzamakungu mu Burundi? Mbe izo nteko mpuzamakungu ubwo Abarundi twokwemera koko ko ziza?
Abashinga amateka nka bose n'abakenguza amateka uhereye ku cegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka bavuze ko bivugwa ko ariko harabihonya bwoko ry'abatutsi ariko inyoma cyambaye ubusa.
Ejo ndi mushinga amateka yitwa Nduwimana Edouard natowe mu ntara ya Kayanza kandi umututsi pano w'imperekeza bimwe baba bangwa batutsi. Nta kuntu babaye ihonya bwoko bavaho ihonya bwoko ry'abatutsi ngo haguruke rwose ngenda ku mana ndayize domisiano ntibantunganya minani akakanya bagiye hagarara bwuma ivyo batutsi babonye kuyagarara bwuma nabandi rwo kuvyukuri bamenyere kuryanisha abantu baciye ku majambo mwe nayo kikijanye ni inteko nkumbure mva makungu nibaza ko atavishino bivuga ko n'abavuga abantu yuko mu Burundi kiretse aho izo mwe nizo nteko zigiye ziba zigiye gukreya izo rebeli yahu ubu no munsi zoshika ngaha cyazagenda mu cibitoke zibati duhagaze ngaha ntihaje usura kuhingira bakriya de rebellion mu bisanzwe mwe nawe.
Edouard Nduwimana siwe mututsi wenyene yavuze ko ubwoko avamwo utagaramiwe niho nyabwoko muri iki gihe. Uwo mfasoni numwe mu bashinga amateka b'abatutsi batari bake basanga iciyumviro.
Jewe nitwa Evelyne Butoyi, ubwoko bwanje ndi umututsi kazi. Urabona neza yuko iri jambo giho nyabwoko ni jambo ryubatswe atari ibyo tubona tugatangara mu bandi. Ryarubatswe harabaho ibyo twokwita manipulation, mu nyuma harabaho ibyo twokwita amamontage. Imbere yuko dushikira iri jambo ryihonyabwoko muribuka yuko habaye ibintu byo gutanga ibigwanisho jewe aho mperereye barigeze kuba ko ndiko ntangirwanisha kandi abo nabiha nabatutsi none twagira twihonye hacambona rero yuko ibiriko bira muri kino gihugu numwimbu w'abanyepolitike bamwe bamwe abahahombera akaba twese abarundi.
Bamwe mu bashinga amateka bemeza ko nayo inteko mvamakungu zoza zitohonyoza ikirenge mu ntara bakomokamwo. Akarorero na ka Georges Nshimirimana yatowe mu ntara ya Gitega.
Izo nteko zo hanze bavuga baratanga n'amasaha ku Burundi bwe byishyuye ngo abasodadi baze cyane nibareke. Turasabye leta y'u Burundi mu gutanga inyishu nkirindira ayo masaha ahubwo twebwe tubasurukira abanyagihugu bavuga bati mbega abo basoda baza gukora iki muri iki gihugu baza kubangurangira nde nande nk'uko abantu babivutse ninde ari mu ruhagarara yotuma haza uwuja hagati ngo bangwe mu ntari yihe mu ikomini yihe nibaza rero abanyagihugu b'Igitega bavuga bati baraza handi mugabo ntibahonyora Igitega.
Umukuru w'inama nkenguzamateka we afite icyo asaba abantu batuma abandi gutera inzego z'umutekano. Reverien de Kuri
abantu barungika bagwaruka ukabahanga ikinini kugira batubwenge binjire mu ikambi bamenye yuko nabo nyene bojamwo boza baraje imbere kugira ngo baze barahonje nabo nyene kanya kariro baba motereza ko byo ufasha kuko kurungitsa abana ugashigendura ko minduru ku isi ngo abana bahonye ari wo barungitse mugabo uri mu shefu kajama hakavamo wa shefu bane bazi bakigura igihugu nimba ari kwigura igihugu bibita kwigura igihugu byo ufasha nibavere liburaya bave mu Kampala bave Kigali bafiki bave Nairobi baze baje imbere baje gutora ibigwarisho mu ikambi hanyuma igizokurikira bazomya kubyandika neza babonye nabo nyene ingene bimeze.
Abavuze bose bemeje ko bibabaje kubona abantu bicwa mbere mu kiringo cy'umunota umwe habaye agacerere ko kwibuka bishwe imbere n'inyuma y'amatora y'uyu mwaka. Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ari mu batavuga rumwe na leta Agaton Rwasa we yabishimangiye rwose.
Uyu munsi rero birateye agahinda ko hariho abarundi bagipfa bagapfa kumvu zitagaragara bagapfa mu buryo atamuntu numwe yoshyigikira ugasanga kumbure hari ibice ibicanye biriya wovuga ati niho ingorane zoba zikomeye gusumba handi cyane gira mvuge yuko bwa mbere na mbere hoho naho ko bagatumba kamwe naho ko bagacimbira kamwe habayeho ingorane u Burundi ni bumwe tugomba kuba ko ari kibazo cy'u Burundi kuko ntawuzi mu gihe byose akara bigakwira n'ahandi byoca bigenda gute.
Iyi nama yatunganijwe mu gihe hasigaye umunsi umwe gusa ngo harangire ikiringo ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Union Africaine ryahaye leta y'u Burundi ngo yemere cyangwa ihakane ko izokwakira inteko mvamakungu zigizwe n'abantu 5,000 bava mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Hagataho abagize ihuriro SNARED rihuje abanyapolitike batavuga rumwe na leta bo barashima icyemezo cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe cyo kohereza ingabo zibungabunga amahoro n'umutekano mu Burundi zizitwa Maprobu. SNARED irasaba kuzajya imenyeshwa ibikorwa kugira ngo Maprobu ijyeho. Yasabye kandi ko inshingano za Maprobu zizasobanurwa neza ko nta kigomba kuba kizihisha inyuma kandi ko zigomba kubanza kumvikanwaho na SNARED. Iyo nyandiko yashyizweho umukono na perezida wa SNARED Leonard Nyangoma. Mu Rwanda ubwo yatangizaga inama ya 13 y'umushyikirano Perezida Paul Kagame yavuze ko demokrasi y'u Rwanda ikomeje gushinga imizi kuko ari abanyarwanda ubwabo bakomeje kwishyiriraho uko babaho. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi.
Perezida Kagame yashimiye imbaga y'abanyarwanda batoye yego ndetse nashimira n'abandi batoye oya. Perezida avuga ko demokrasi y'u Rwanda ikomeje gushinga imizi kuko abanyarwanda ubwabo aribo bihitiyemo uko babaho.
Twebwe abanyarwanda nk'uko itegeko nshinga ribivuga twiteguye kurinda ibyo twahisemo tubihagazeho nta kuzuyaza kandi tudatinya nta muntu ubaho igihe cyose ariko inzego indangagaciro n'iterambere byo bihoraho. Igihe nikigera cyo guhererekanya inshingano abanyarwanda bafite icyizere yuko bizakorwa mu mutuzo no mu bwumvikane.
Perezida Kagame kandi yavuze ko nta kibazo u Rwanda rufitanye n'ibihugu binenga ibintu binyuranye ku Rwanda, ariko ngo abavuga ko abanyarwanda ntacyo bashoboye.
Abemera kandi bakavuga ko hari byinshi twagezeho, ariko bakanerekana ko abanyarwanda ntacyo bashoboye kwigezaho, uko ntabwo ari ukunenga ahubwo ni ugutukana kandi babigambiriye. Ariko ibyo byose turabyumva, tugashishoza, tukabyitondera, tukabishyiraho bikwiye.
Ibi bije nyuma y'aho ibihugu by'ibihanganye ku isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitabonye kunenga ihinduka ry'itegeko nshinga riha uburenganzira Perezida Kagame kuzongera gutorerwa manda ya gatatu. Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatandatu yasabye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kubahiriza umubare ntarengwa wa manda z'umukuru w'igihugu wari usanzweho nyuma y'aho abanyarwanda batoreye ku bwinshi referendumu ku itegeko nshinga rivuguruye. Mu itangazo rya Perezidansi ya Repubulika, ibiro by'ubunyamabanga bw'itangazamakuru byashyizwe ahagaragara na ambasade ya Amerika mu Rwanda kuri wa gatandatu, havugwamo ko Perezida Kagame yagize uruhare mu gukomeza no guteza imbere u Rwanda. Kuri ubu afite uburyo bwo gukora amateka yubahiriza umubare ntarengwa wa manda wagenwe ubwo yafataga ubutegetsi. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibi biramutse bishyizwe mu bikorwa, Perezida Kagame aribwo yaba asize umusingi ukomeye wa demokarasi mu Rwanda. Ibi kandi byakongerera ingufu iterambere rigaragara rimaze kugerwaho mu rwego rwo guharanira amahoro arambye n'iterambere ku Banyarwanda bose, ndetse akabera urugero akarere ndetse n'isi muri rusange. Umushyikirano wa 2015 ufite insanganyamatsiko igira iti "Guhitamo ko Abanyarwanda niwo musingi w'iterambere n'agaciro by'u Rwanda." Abakurikirana inama y'umushyikirano banasabye kunoza ireme ry'uburezi ndetse no guhashya indwara ya malaria ikomeje kwibasira Abanyarwanda hirya no hino mu gihugu. Minisitiri w'ubuzima Dr. Agnes Binagwaho yasobanuye ko malaria yatewe no kubura inzitiramubu, ndetse ko nizabonetse zitari ziteye umuti. Yavuze ko inzitiramibu 1,600,000 leta yatanze muri uyu mwaka zidahagije, ku buryo ngo muri uyu mwaka ugiye kuza hazatangwa izigera kuri 4,600,000. Kuri uyu wa mbere w'inama y'umushyikirano hanagaragajwe ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu gishobora gufatirwa imyanzuro ikomeye irimo guhana bihanukiriye abazafatirwa muri iki cyaha. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugarutse kuri referendumu yatowe mu Rwanda, ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ryagize icyo riyivugaho. Etienne Karekezi yaganiriye na Bwana Théogène Rudatsingwa wo muri iryo shyaka RNC amubwira uko babona iyo referendumu yabaye.
Umuntu akurikije amateka y'u Rwanda ko iriya kamarampaka mu by'ukuri ari ikintu gikuriye ku twebwe mu ihuriro kiduteye impungenge cyane, ariko ndahamya yuko buri munyarwanda wese ucisha mukuri kandi uza amateka yacu nayo hafi kuva muri 1994 bikwiriye kumutera impungenge, kuko ni ikimenyetso cyerekana yuko u Rwanda mu by'ukuri aho rugana, aho ubutegetsi buriho kuri iki gihe buganisha, ko ari ahantu habi cyane, kuko ibintu nk'ibi ngibi nibyo byakunze kubyara imvururu mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu rero twavuze ko ari ikimenyetso gikomeye cyane kandi twese dukwiriye kudutera impungenge, kandi tugafatanyiriza hamwe kureba uburyo twatsinda ibibi bishobora kuzavuka nk'ingaruka z'iki gikorwa cyabaye.
Muravuga ko biteye impungenge mu gihe abanyarwanda barenze 98% aribo bitoreye iyi kamarampaka, niko bahisemo?
Nibyo, kuko Bwana Karekezi ari kwisubiza amaso inyuma, wenda tutaragiye no kubya FPR. Wibuka ko Habyarimana yajya gatorwa 99% mureka mbere y'icyo gihe, igihe ubutegetsi bwa Kabanda bwariho, ndetse no mu bugeze n'igihe babuvaniyeho muri za 1993 hari ishyaka rimwe rukumbi rutoki umukuru w'igihugu agatorwa nk'uko abishatse. No kugera rero cya FPR imyaka 21 Perezida Kagame amaze ku butegetsi, niko bigenda. Ibyuko rero ngo abaturage ngo bagiye bagatora 99% cyangwa 100%, ntabwo byerekana icyo abaturage bifuza, ahubwo birerekana icyo ubutegetsi buba buriho bwifuza. Ibyo rero ntabwo byerekana ubushake bw'Abanyarwanda, ahubwo birerekana uko Kagame ashaka kuyobora igihugu n'ukuntu yakiyoboye imyaka 21.
Muri make, niba numva neza icyo muvuga, aya mahitamo Abanyarwanda bifatiye ubwabo yanagarutsweho mu nama y'ishyikirano yatangiye kuri uyu wa mbere mwene yo abateye impungenge
ikiduteye impungenge ni imitegekere y'igihugu kuko urumva yaba referendum kamarampaka cyangwa se amatora yagiye aba 2010 cyangwa 2013 ni ibintu byo FPR ijyamo byo mugenzi wanje no kwigenda Patrick Kagere yaje gavuga ngo Kagame ari ikirigita gaseka nibyo koko kuko niba FPR ijya mu rubuga nta wundi yemera kujya muri urwo rubuga hanyuma ikavanamo ijana ku ijana ibyo bikwiriye kumvikana kandi ni ibintu bikwiriye gutera buri muntu wese impungenge.
Mu magambo Perezida Paul Kagame yatangaje mu gutangiza inama y'umushyikirano ya 13 imbere y'abanyarwanda n'abanyamahanga barimo abadiplomate, yagize ati ndagenekereza ati nta muntu n'umwe uhoraho ariko nta wagena igihe ntarengwa ku ndangagaciro, ku nzego cyangwa se ku iterambere. Aya ndumva ari amagambo Perezida Kagame yavuze agaruka cyane kubavuga ko atagombye kwiyamamariza manda ya gatatu, ko atagombye kurenza manda ebyiri amategeko urwo rateganyaga mbere. Kubwanyu bwana Rudasingwa, aya magambo muyasobanura mute, muyumva mute?
Mu byukuri iyo wumvise amagambo ya Perezida Kagame rimwe na rimwe kubatamuzi baravuga bati ntabwo dushobora gusindura icyo ashaka kumenyesha, ariko kubamuzi kandi ndahamya ko ibaza abanyarwanda bafite bagomba kuba babizi, bagomba kuba bagereranya ibyo yavuze n'ibibazo biri mu gihugu. Kuvuga ngo nta muntu uhoraho, nakifuje ko ibyo abavuze atyo yaba byemera, kuko yaba yabyemeraga yakemeye ko gutegeka imyaka 21 ukaba ashaka kwiyongeraho n'indi 17 nayo ukazongera ukayongeraho, ariko kandi ugacisha muri mu nzego ugacisha mu baturage bo wategetse ko ariko bagomba kubibona. Ibyo rero mu byukuri nawe kandi na Kagame ubwe ibi bintu yaba ari umuntu ucisha mu gaciro kandi ni umunyarwanda nawe ukwaza amateka y'igihugu niko n'abandi bayazi yakaboye abona yuko icyerekezo atwaramo igihugu ari ahantu habi cyane kandi ingaruka zizaba ku Rwanda n'akarere nawe mu byukuri ntabwo bizamusiga, nawe bigomba kuzamugiraho ingaruka.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki ya 11 abarobeli barateye amakambi abiri ya gisirikare n'ishuri rya gisirikare rimwe mu Burundi. Iki kikaba cabaye igitero ca mbere kigizwe ku nyubakwa za leta n'imigwi yabitwaje ibigwanisho. Mu bitero vyagizwe harishwe abantu bashika kuri 87. Uwo musi ukaba wabaye umusi wari ugizwe n'ubwicanyi bukabije cyane kuva uruhagarara rutanguye mu gihugu. U Burundi bushobora kuba bugeze ku rugero rw'ingwano ya gisivile ni leta kumwe n'abatavuga rumwe nayo batirinze ubwicanyi bakiyemeza kuje mu biganiro bigizwe na bose. Mu kwezi kwa kane umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yafashe ingingo yo kwitoza mu kiringo cya gatatu arenga ku masezerano y'Arusha. Nyuma yaho insinzi yaronse mu matora y'umukuru w'igihugu, amakungu avuga ko atabaye mu mwidegemvyo canke ngo afatire bose ku rugero rumwe, hadutsemo ubwicanyi no guhunga kw'abarundi barenga ku 200,000 batinye gusubira kuba mu ntambara. Intambara yarangiye mu 2005 yo yahitanye abantu bagera ku 300,000. Ibibazo nyamukuru bituma haduka ukutumvikana ni intwaro itabereye, ruswa n'itituka ry'ubutunzi bw'igihugu. Nyuma y'imyaka myinshi haratunganijwe ibiganiro by'umwumvikano, hakaba amasezerano yo gusangira ubutegetsi nk'amasezerano y'Arusha yaragamije kumvikanisha ubwoko bubiri bw'abarundi. Ubu arageramiwe ukwitwaza ibigwanisho kugigwa n'impande zose, ubwicanyi bugenda buragigwa kimwe n'amajambo aturira avugwa n'abategetsi ku mpande zompi, harimo n'ihohoterwa rya kiremwa muntu, byose bigenda bituma igihugu gishobora gusubira kuja mu ntambara ishobora kumara igihe kirekire. Umufasha w'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga ku bibazo vya demokarasi, agateka kazi na muntu n'ibikogwa, Tom Malinowski, mw'ijambo ry'intanga marara aheruka gushikiriza, yavuze ko hariho amakuru yuko hariho hoterwa rya kiremwa muntu rigenda riragigwa n'inzego za leta, atariko kandi hari n'imigwi itavuga rumwe na leta yitwaje ibigwanisho itera inzego za leta zijejwe umutekano hamwe n'abasivile. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iraneguye ubwo bwicanyi bwose yivuye inyuma, igasaba impande zose guhagarika ubwo bwicanyi. leta zunze ubumwe za Amerika zirashigikiye akigoro k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gufasha mu bikorwa byo kugabanya icuka kibi kiri mu Burundi. Hakaba inama ku rwego rwo hejuru ihagariwe n'ikindi gihugu mu kumvikanisha leta y'u Burundi n'abayobozi b'imigwi itavuga rumwe nayo ku butaka atari u Burundi. Mu majambo ya Secretary Tom Melonowski avuga ati, dusigaranye igihe gito cyane cyo kugarura ibintu mu nzira nziza imbere y'uko biyangara mu gihugu cyose. Dusabye impande zose gufata ingingo nziza imbere y'uko u Burundi bugwa mu manga.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti turi kumwe, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Frederic Nkundikije yongere atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mu makuru twabwiye ko Perezida Barack Obama yafashe ingingo akaba yavuze ati, nisunze ikigabane cya 556 cyo muri tegeko mu iteko ryo mu gihumbi kimwe n'1974 nafashe ingingo ivuga ku Burundi butabandanije kugira intambwe nk'uko icyo kigabane cya 556 kibivuga. Ati, nicyo gituma rero nafashe ingingo yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afrika yo munsi ya Sahara bifise amahirwe yo kugura no gushora bidandazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika matagisi arinze gutangwa muri ya programme bita goa. Iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro kuva ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere mwaka w'2016. Twavuze kandi ko abayisilamu b'abanyakenya bari mu rugendo mu modoka ya bisi yaguye mu mutego w'intagondwa z'abayisilamiste bitwaje ibirwanisho bakingiye abakristu bari kumwe muri iyo bisi mu kwanka mateko bariko barahabwa n'izo ntagondwa zariko zisaba ko abayisilamu bivangura n'abakristu. Abantu babiri barasize ubuzima muri ico gitero cabereye muri komine yo mu gihugu ca Kenya yitwa Mandera ejo ku munsi wa mbere. Ihe abantu bitwaje ibirwanisho bikekwa ko abagwanyi yo muhari Al-Shabab barasa kuri iyo bisi. Twavuze kandi ko mu gihugu cya Djibouti abategetsi bahanira inyungu z'abatavuga rumwe na leta batangaje ko abantu bashika 19 bishwe ije ku munsi wa mbere igihe abajeje umutekano barasa ku bantu bari bakoraniye mu gisabisho ku murwa mukuru. Abantu bavyiboneye bavuga ko abasirikare ba leta barashe abantu bari muri quartier yitwa Balbaba bariko barasenga bibuka umukuru w'idini Sheikh Yunis Mose. Abajeje umutekano bati abo bantu mu gitondo cya kare nk'isaha 11 zo mu gitondo baca batangura kubamijagiramo amasasi umumenyeshamakuru w'iradio Ijwi rya Amerika akorera mu gihugu cya Djibouti avuga ko abantu bashika 10 bakomeretse mu gihe abandi 19 bishwe. Twavuze kandi ko ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe kwivuna abansi bwemeje amakuru avuga ko abasirikare batandatu bishwe mu gitero c'umwiyahuzi cabaye ejo ku munsi wa mbere ku basirikare bishiramwe OTAN hafi ikambi ya gisirikare yitwa Bagram Air Base mu gihugu ca Afghanistan. Abagwanyi b'abataliban baciye batangaza ko aribo bari inyuma y'ico gitero bakaba bavuze ko umwiyahuzi yari ku ipikipiki ariwe yishe abo basirikare bose 19.
Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banjye bose ndabashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho bino biganiro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Kalala Alimas, amakuru mwagejweho na Frederic Nkundikije, na kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye kino kiganiro cya none. Kuri uyu wa mbere, inama nshingamateka y'u Burundi yateranye maze yamaganira kure icyifuzo cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyo kurungika inteko cyangwa se ingabo zirinda amahoro n'umutekano mu Burundi. Leta ivuga ko inzego z'umutekano zihari zishoboye ako kazi. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza. Eloge, mwiriwe.
Mwiriwe neza, Edirwema.
Wakurikiranye imirimo y'inama nshingamateka uyu munsi, mbere yuko tujya mu byaganiriweho, niki cyatumye iyi nama ihamagazwa?
Egomeye dinkosoye gato hakoranye inama nshingamateka na nkenguza amateka by'u Burundi. Byatumye inama nshingamateka na nkenguza amateka rero bikorana sikindi nkuko byasiguwe na Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka, akaba rero aho inama nshingamateka ikorera mu Kigobe ariho hakoraniye ibyo bikorwa. Yavuze ko icyabitumye atari kindi ari uko Burundi bumaze iminsi bushyirwa mu majwi n'abantu, mbere harimo n'abanyamahanga bakiha uburenganzira bwo gushaka guserukira abanyagihugu kandi bafise aho bitoreye aribo bakenguza amateka n'abashingamateka. Acavuga ko igitumye bakorana hanini ari ukwiga ibibazo nyamukuru bigera kuri bitatu. Ibyo bibajije bati mbega mu Burundi muri iki gihe hariho nyabwoko riko riraba cyanke naho iryo hanyavuka muri iki gihe rirashoboka, ryogirwa n'abande, ryoba rigamije bande? Ikindi kibazo abashingamateka n'abakenguza amateka bari bakoranye kugira ngo bige, turetse mbere abashingamateka n'abakenguza amateka batwumviza bamenya ko hari n'abandi bantu benshi bari batumiwe, harimo n'abaseruka ibihugu byabo aha mu Burundi n'abaseruka imigwi itandukanye aha mu gihugu, nk'ibiganiro hagati y'abarundi n'abaserukiye umugwi wuku wa sever wa undi kunywanisha no kumenya ukuri ku byabaye muri kahise. Aho rero icyo kindi kibazo bibaje bavuze bati mbega harakenewe Uburundi bwo kwemera yuko inteko mvamakungu ziza muri kino kiringo kugira ngo zikingire abanyagihugu nkuko umwe bwa Afrika bwabisabye.
Twabikoze kuko tumaze iminsi twumva hariho abihaye uburenganzira bwo kuvugira abene igihugu, kandi mu matora heruka abene igihugu baratoye abaserukira kandi bazohora babavugira. Ugasanga rero umuntu ahagaze hariya aravuze ngo ku izina ryabe n'igihugu nshikirije ibi n'ibi n'ibi, kandi abo bene igihugu atamanda bamuhaye. Manda rero yahawe abashinga amateka n'abakenguza amateka, akaba ari naco gituma uno munsi twagize tuti reka tugire icyo dushikirije kugira ngo abarundi n'amakungu bumve koko abitorewe n'abene igihugu iyo bagona kubibazo bitandukanye. Nagira ngo rero munkundire kugira ngo kino gikorwa tugikore, mbanze nshikirize jambo ritoyi rituma nkumbure dusobanukirwa neza ibyo tugiye gukora ibyo ari byo. Haraheze iminsi igihugu cyacu yeshirwa mu majwi kiremenzanirizwa gushika naho hari n'abanyamahanga biha uburenganzira bwo gushaka kwaka abarundi ubwigenge bwabo. Ibyo bikaba tuzi twese ko igice kinini cyane cy'igihugu cyacu gitekanye, kuko mu mitumba n'amakarti ashika ku 2913 igize Burundi, amakarti 5 yonyene ariyo yabereyemo imigumuko, akaba ni nayo yagumye abamo umutekano muke. None ni kuki harabakokeza ukamengo igihugu cyose kiriko kirashe? Twibukanye ko kuva mu matora ya 2010 hadutse imari mu banyepolitiki, aho hari bamwe bikuye mu matora, ariko nicabujije ko amatora abandanya inzego zikajaho kuri kwamye kandi zikaba zaraye zirangije ikiringo cyazo. Kuva icyo gihe hari abanyepolitike bamwe bamwe baciye biha umugambi wo kuburizamwo amatora ya 2015. Ibyo twabonye rero mu matora ya 2015 byari byateguwe kuva kera. Uwo mugambi wo kuburizamwo amatora ya 2015 abanyepolitike bamwe bamwe bawufashijwemwo n'abarongoye amashirahamwe amwamwe adaharanira inyungu za politiki amaradiyo amwamwe hamwe rero n'abanyamahanga bamwe bamwe bironderera inyungu zabo. Imigumuko irangwa n'ubwicanyi yarateguwe, itembagazwa y'ubutegetsi irategurwa kandi yashirwa mu ngiro ku igenekerezo rya 13 Rusama umwaka wa 2015 ariko riburizwamo. Amatora arigizwa inyuma kenshi ariko aratebaraba kandi yose mu mahoro n'umutekano. Inzego zishingiye ku ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha zirashingwa ukuri kwamye none ubuziye ku kivi. Ariko muri ayo makaritsiye twavuze hagumye hariho ababandanya bahungabanya umutekano bica abantu kandi hakaba n'ababashigikira na cane cane bamwe bashaka gutembagaza ubutegetsi bikabananira abo tubijeje kuvuga abo twita abapuchist hamwe rero n'abanyamahanga bari babatumye. Abajeje umutekano dushimira cyane ku gikorwa cyiza bagumye bakora n'ubu bakiriko n'acho batakoze kugira ngo batuze ubwo bwicanyi bugigwa n'utwo turwi tw'inkorabara ariko hagumye hari intumva. Kandi undura ejo bundi ku igenekerezo rya 11 Kigarama uyu mwaka haduka umugwi w'abitwaje ibigwanisho baja kwisuka kuri songoye batera amakambi ya gisirikare basanga abasirikare bari maso barabivuna bamwe bahasiga ubuzima abandi bafatwa mpiri. Kuva ico gitero cyo ku makambi ya gisirikare kibaye hakagira abahasiga ubuzima niho twumva amajwi aduga cyane ngo iho nyabwoko ry'abatutsi ryatanguye mu Burundi ngo niharungikwe inteko mvamakungu byihuta mu Burundi ngo zize gukingira abene gihugu nka kumwe womengo abateye amakambi bari abene gihugu basanzwe.
Eloge, umuryango wa Afrika yunze ubumwe wahaye Burundi amasaha 96 n'ukuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize kugeza ejo kuwa kabiri. Abantu bashobora kwibaza ese ibingibi byo guhamagaza inama nshingamateka na sena kugira ngo baganire kuri icyo kibazo byaba biri muri uwo mwanya watanzwe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe wayo masaha 96 kuba batanze igisubizo cyabo.
Oya, sinovuga ko ari uko kuko umukuru w'inama nshingamateka hari n'umushingamateka yabajije yuko ibikorwa byakozwe byabyubahiriza ibyizwa nshingiro kuko atana hamwe byanditswe mu ngingo y'ijana 63 y'ibyizwa nshingiro yuko inama nshingamateka yakorana na nkenguza amateka muri ibi biringo. Ariko umukuru w'inama nshingamateka yavuze ko atari umwanya wo kuza gutanga inyishu kuri iki cyangwa kiriya bo bakoranye nk'abaserukira abanyagihugu kugira ngo kuko babona ko Burundi buriko burarengerwa. Bavuze yuko ubwigenge bw'igihugu cy'u Burundi buriko burasuzugurwa n'abanyamahanga. Ariko icyo kibazo wari ubajije harimo mu mushingamateka aturuka mu ntara ya Gitega yabasabye leta atahubwo bavuze ko muzoyishura imbere y'amasaha 96 ati ku bwanjye mwamukwiye guca mubishyura ubunyene mukababwira yuko atanteko zizoza ku butaka bw'u Burundi. Yavugiye abanyagihugu bamutumye ari Gitega, yavuze ko Gitega abanyagihugu bamutumye ko badakeneye kubona izo nteko naho zoza mu Burundi zitazohonyoza ikirenge mu ntara ya Gitega. Acavuga ati kandi n'izindi ntara nibaza ko ari uko. Rero no kubwira ko abashinga amateka bose bafashe ijambo kiretse umwe gusa bose bavuze yuko izi nteko zidashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi kanatsinda ngo nta muntu ashamiranye n'uwundi kuko ziya nteko zijya ahantu hari abantu bashamiranye nayo ijanye niho nyabwoko benshi bagiyamirije cyane nk'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Edouard Nduwimana we yavuze ati ibyiho nyabwoko ati gende umututsi kandi atari mu bimperekeza kumwe benshi biyumvira ati ibyiho nyabwoko ni ibintu byo gukwegera ko kuko biboneka neza yatanze akaruhuko abantu muri kahise nka ba Yohani Minani ba Leonce Ngendakumana ba Domitien Ndayizeye ba Sylvestre Ntibantunganya atabona abahutu bafite n'ibyo bakwagizwa muri kahise mu bijanye n'ubwoko n'ubwicanyi bwabaye muri kahise atu munsi nta kuntu byo kumvikana ko baza kuvuga ko hariho nyabwoko igamije abatutsi bose icyo bahurije ko nuko ngo igihe nyabwoko riko ryavugwa riko rivugwa n'abantu bashaka gushaka ku nyungu zabo za politiki byabananiye gutsinda amatora bayikuramwo kandi bikaba bifatanye n'ivyo gushaka kuzana inteko kuko ngo bagiye kubesha ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi.
Ese Eloge uwo mushinga mateka wifashe ninde ashobora kuba yagaragaje impamvu we atumva cyangwa se atabona ibintu kimwe nabo bandi bemeje ko izo nteko zidakwiye kukandagiza ikirenge cyazo mu Burundi?
Uwo mushinga mateka yitwa André Ndayizamba ni umushinga mateka atowe mu ntara ya Bururi we yari yasabye ubwa mbere yuko imbere yuko baja muri mu bikorwa nyezina babanza bakaraba yuko ibikorwa bitunganywa byatunganijwe mu munsi byemewe n'ibwizwa nshingiro. Kubwiwe yavuze ko ibikorwa byo mu munsi byari bikwiye guca bihagarara kuko ngo nta na hamwe byanditswe mu ngingo y'ijana na 33 y'ibwizwa nshingiro yuko inama nshingamateka na nkenguza amateka zokorana kuri iki kibazo, ariko yabwiwe ko hamwe batabitahura ashobora kwisoza ati n'uburenganzira bwawe kuvuga uko byumva yishuwe ko ikibazo cyakoranye inama nshingamateka na nkenguza amateka nubwo ibwizwa nshingiro bitari kitegekanije ari kibazo gikomeye cyane n'ibwizwa nshingiro ariko ritanagikumira icyo kibazo nubwo ritari kitegekanije ntinacanka iki kibazo yuko covugwa ko uko ari kibazo cy'ubuzima bw'igihugu kuko umukuru w'inama nkenguza amateka na nshinga amateka babimusubiriyemo n'abagize ibiro by'inama nshinga amateka na nkenguza amateka yuko biboneka ko bategeza gukorana kuko badashobora kwemera ko ukwigenga ku bwigenge bw'u Burundi busuzugurwa na cyane cyane n'abanyamahanga bafatiye ku makuru y'ibinyoma bahabwa n'abanyepolitike bashaka gushika ku nyungu zabo.
Eloge Wirikaneza wakurikiranye igihe amatora yategurwaga mu gihugu cy'u Burundi, icyo gihe Vice Perezida w'Inama Nshingamateka agatorwa sa yari mu batavuga rumwe na leta, ikintu yakomeje avuga icyo gihe yasabaga ko hakwiye koherezwa inteko mpuzamahanga kugira ngo zibe zafasha kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Iyo pozisiyo bwana Rwasa aracyayifite?
Bwana Rwasa sinavuga ngo iyo pozisiyo aracyayifite, ariko umunsi cyo yashikirije ni kimwe. Rwasa yagize ati abarundi twaragiye arusha turaganira mu biganiro turemeranya yuko tuzojya ku butegetsi tukemera tugasabikanya, ati niko biri urabye mu nzego z'umutekano urabye muri leta. We yavuze ko ikintu kibabaje cyane muri iki gihe ari uko abantu babandanya gupfa bagapfa mu buryo budasiguritse, niko yabivuze. Kandi ikindi kibabaje kubwiwe nuko niyo yoba ari karitsiye imwe cyangwa gatumba kamwe katagiramo umutekano nuko leta yotegerezwa kubitorera umuti.
Uyu munsi rero birateye agahinda ko hariho abarundi bagipfa bagapfa ku mvu zitagaragara bagapfa mu buryo atamuntu numwe yoshyigikira. Rero bivanye nuko ibyo bihari hanyuma nkuko babivuze ugasanga kumbure hari ibice ibicanye biriya wovuga ati niho ingorane zoba zikomeye gusumba ahandi. Je ndagira mvuge yuko bwa mbere na mbere hoho naho ko bagatumba kamwe naho ko bagacimbiri kamwe habayeho ingorane u Burundi ni bumwe tugomba kuba ko ari kibazo cy'u Burundi. Kurya ku mubiri utsitaye kwino umutwe umenye yuko watsitaye twumve yuko iyo ngorane yoba iri mu karere kanaka ni ngorane y'igihugu ironderegwe umuti nk'ingorane y'abarundi twese kuko nta wuzi mu gihe byose akara bigakwira n'ahandi byoca bigenda gute. Aho niho mvuga nti turakwiye kuhagabira turabe kuko nta mwana n'ikinono ntawe muri karatiye cyanye muri karatiye cyaye ku mutumba kanaka cyanye komine cyanye ntara n'umwe yoboneka yuko yoba asumba uyundi cyanye ko hari woba igicibwa. Rero ndavuga yuko ibibazo by'ukuvanguye honyabwoko mu by'ukuri cyane cyane bishimikiye ku nyifato n'ingendo yabibaza yuko mu gutora umuti w'ingorane zabo bwite biciye mu kumvisha abo bibaza ko baba basangiye iki cyanye cyo baba bahurira ko kinaka ko byoborohera gusumba je rero nkasaba yuko atamurundi numwe atamuru atamututsi atamuhutu atamutwa yo kwitwaza ubwoko cyanyamamuko yiwe mu kurondera ibyo ashaka gushika ko byiwiwe mu gihe cyanone kuko twaramaze kumvikana yuko ubutegetsi busabikanywa hagati y'abamwe n'abandi.
Eloge wirikaneza, mbere yuko nkureka ugakomeza kudutarira iyo nkuru, mu mategeko agenga umuryango wa Afrika yunze ubumwe harimo ingingo cyangwa se article yibita 4H. Iyo ngingo iha ububasha umuryango wa Afrika yunze ubumwe kohereza ingabo mu gihugu runaka nubwo icyo gihugu kiba kitabyemera. Iki kintu hari cyo babaganiriyeho muri iyo nteko yateranye uyu munsi?
Umunsi ikintu bo babagikoze ko cyane ariko hari umushinga amateka yavuze ati turabye imaze iminsi bivugwa na ONU tukaba imaze iminsi bivugwa n'ishyamba ry'umwe bwa Buraya ati izi nteko nubwo tuvuga zashobora kuza ku nguvu yibukije igihugu ntahatakivuze mu izina rya nabonye ko yabuze Iraq kuko yabuze ko hari igihugu cigeze guterwa barumwika y'inteko bafise ibyitwazo umukuru w'ico gihugu aramanikwa aricwa ni Saddam Hussein ntahatamuvuze mu mazina acavuga ati natwe bwa barundi nyabuna twitegura ko izi nteko zishobora kuza nubwo toba nubwo turiko turavuga yuko bariko baraturengera. Umushinga amateka yavuze mu mvugo igoye cyane y'imigani kuko yavuze ati nyabuna barundi turare twagavye tukarabe, yavuze ko nyina ati tukarabe abarundi twamenyereye kwakira abashitsi nibaza tuze tubakire ati mugabo tunakarabe twitegure tubereke yuko turya dukarabye. Ni kuvuga yuko ni imvugo ifobetse mugabo urabona ko abashinga amateka nuko atakoze kuri iyo ngingo ya kane hash uri kuvuga barayizi mugabo ahanini abashinga amateka ico bahagaze ko nuko izo nteko ikibazo baguma bibaza babwira bati mbega inteko zoza gute mu gihe atabantu babiri mu Burundi bariho bashamiranye mu gihe atabantu atampande zibiri ziko ziragwana ngo zicyane. Nicyo abashinga amateka bahagaze ko bavuga ko bitumvikana na gato ukuntu bavuga ko hoza inteko kandi atampande zibiri ubu ziriko ziricana biboneka ku bwabo bati ni mu bisanzwe ni ugushaka kurengera ubwigenge kurengera Burundi bagahonyanga n'ubwigenge bw'igihugu gisanzwe gifise inzego citoreye zashizweho n'abanyagihugu. Abashinga amateka nuko babibona iyo ngingo ntayo bavuze ko ngo badome ku rutoki kanuni mugabo nayo barayizi kuko ayandi mateka ko menshi bagiye bavuga banavuze yuko bazobaza mbere inama nshinga amateka yo mu muryango wa Afrika ya Afrika ko n'uburyo ufiteho abashinga amateka batanu bati tuzobaza inama nshinga amateka yuko ibintu by'ukuri byumvikanywe ati kuko tubona umwe ngo Burundi buzoba butewe niko abashinga amateka benshi bagiye babivuga bati Burundi busa n'ubuzoba butewe. Hari n'umushinga amateka yavuze ati biraboneka ko izi ngingo zitafashwe n'ibi bihugu bya Afrika birenga 50 ati biraboneka ko ari akagwi gatoya k'abantu bo mu ishyirahamwe rya Afrika bakora ku cicaro gikuru bagiye hamwe bafundikanye utuntu bafatiye ku binyoma.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho kuri uyu munsi tugaruka cyane ku cyemezo cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe cyo kohereza ingabo zigera ku 5,000 mu gihugu cy'u Burundi. Izo ngabo zaba zijyanywe no kubungabunga no kugarura amahoro n'umutekano muri icyo gihugu. Uyu munsi rero inama nshinga amateka y'u Burundi yateranye maze yamaganira kure icyifuzo cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Nkuko mugenzi wanjye i Bujumbura yari amaze kubivuga, uretse abashinga amateka ndetse n'abasenateri hari n'abandi banyagihugu bari batumiwe kugira ngo bakurikiranire hafi ibibera muri iyo ngoro. Turi kumwe na Bwana Aime Pascal Nduwimana. Bwana Nduwimana, bakurikiranye imirimo y'inama nshinga amateka ndetse na sena, kuri wowe icyo wakuyemo ni iki?
Twebwe turabanze no kubashimira kubera tugashimira na Eloge byukuri biranejeje cyane ko abivuze kweri uko byagenze ntiyakuye ko byukuri turabona ko ari umuntu kabisa atahengamye avuze neza uko avuze vraiment menga ahubwo yari na documenta ya fashe aranabyabura cyane.
Kuri wowe icyemezo cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe cyo kohereza inteko mu gihugu cy'u Burundi wowe ukibonute?
Mu Burundi jewe nigeze no kubabona igihe baza ino ababibonye barabonye ko basize amarira ino turafise abana no kugeza umunye atazotorana atazi ko ari umurundi ko ari umusouth africa ko ari uwo muri Nepal twebwe turabona ko atampamvi bazana kuko turabona ko atabwoko bwateye ubundi ko atamugambwe wateye ubundi ko atanara yateye yindi twebwe rero turabona yuko ari ngingi izobifashwe izoza no gukandamiza abarundi gakandamiza abantu kandi biravye nawe atakwigirisa turabarundi turazinanye turabona ko ari ngingi ifashwe idatomoye ikindi naco nuko izo nteko zozigihe izi wacu zoba za byanse none inteko izi wacu ziri muri Somalia ziri muri za Centrafricaine ziri muri Sudani ivyo rero twebwe turumva menga biratangaje cyane
Eme
abarundi n'umurundi akunda abantu turumva ko atamamvu nimwe ituma izo nteko ziza turatekereje turatuje abatera barabazi yo bazana nayo kuri nkoho abazibaha turabona iyo bari na violence kuri pays yacu no ku barundi bwacu.
Eme Pascal abashaka ko izo nteko zoherezwa mu gihugu cy'u Burundi baravuga ngo kuva mu kwezi kwa kane kugeza ubu abantu bagera kuri 500 bamaze gupfa abantu barenga 200,000 bamaze guhunga igihugu cyabo bakavuga ngo abo bantu barahunga kuko batizeye umutekano wa
mbega ko baharura bonye ko badashiramwe abapolisi bapfa bama bategwa no kubiri no n'ahantu bari abasirikare bapfuye bwanangira mvuga ikintu kimwe mbere kinababaje abantu myigi misi baravuze ngo harapfuye abantu kandi birababaje cyane mugabo uzokumvirize nta uravuga abapolisi bahagwiriye abasoda bahagwiriye nta munazire yuko babagenewe ngo bicwe kwa ari ntama zimbagwa birababaje cyane ikindi naco nuko byari byarateguraje ingene bahunga hari abaca kuri pafe ugasanga baratitse ku ibidodo n'amaviza barigendeye ugasanga abantu benshi bari banabiteguye bari banabesha abantu ngo hari genocide ngo hari moza atanzwe inyanzarake imakamba hehe baravuga ivya rukoti baravuga ivya ondes mugabo biravya abafatwa ubu unyega nshuti yanjye uri kuraraba abafatanwa zino nkoho turi abantu bakomeye bumva ubona koko ari mbonera kure ubiraba ubumva ko byari ibintu byari byarateguwe kandi byateguwe n'ababashyigikira ababaha amafaranga ababaha uburyo igitangaje naco nuko batubwira ngo borungika inteko kandi bagafata ibihano bakavuga ngo hari habatera baravuze nk'abasinduije baniyombare n'abandi none ko batabafata ko bari wabo ko babaha uburyo bakabaha indaro kandi baratumiwe imitahe birakomeye urumva ko ari remenkanya bari barapanze ko ari umugambi bakoze kandi ukomeye cyane.
Bwana Nduwimana wibaza ko hari umuntu wifuza guta urugo rwe akajya kuba mu nkambi tureke abo banyapolitike ariko abaturage basanzwe bagera hafi ku 220 bari mu bihugu Tanzania, u Rwanda, Congo, Uganda wibaza ko ibyo uvuga ko ari umugambi bari barateguye abantu babishimiye kuba mu nkambi
iranta kwishure neza ikintu kiri crele econsi kandi ngerageze ndakigende pore muri la lanti nta wataye urugo rwiwe adishime yahunze ariko menye uko hariho abariko barigishwa ivya gisirikare bahunze bari ngaho hanze mu gihugu nawe uzi byaciye kwiyo radio yanyu barabatumye ko rero ngo babajane muri zo nkambi ngo babahe inkohozo gutera ubu rero nibintu bitomoye neza koko hariho abatahunze ahubwo bagiye kwiga igisirikare urabizi nawe warabyumvise no ku radio yanyu nibyo turazi abahunze ari ubwoba bwatewe n'amaradiya mwamwe n'amashyirahamwe mwamwe mugabo ugwaruka rwinshi ibyo bihumbi mwama muzo vuga ngo amajana abiri siramwo ibyo rero nabyo byiga inkoho aba batera abo bafatwa ucubona inkomoko rero yo guhunga ikintejo bundi umuntu atazovuga ko ari uguhunga ahubwo bakoze ikintu cya lokritema y'abasirikare ngaho hanze na hanyi hafi yacu biragoye uburero ingene umuntu avuga ngo barahunze ngo nibihumbi amajana birahubwo vuga ati binjije abasirikare bangahe bavuye mu gihugu bacinzira bari hanze niyo ntumbero uba makamba sigari ari hanze sabahunze nabahawe akazi kandi ubu barungitswe kwicwa ngo batere ikambi.
Bwana Emil Pascal, turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe uduhaye kuri telefoni, kandi turi kumwe na Evariste. Evariste, uranyumva?
Ndabumva neza.
Igitekerezo cyawe cyane cyane ukurikije icyemezo kimaze gufatwa n'inama nshingamateka ndetse na Sena y'u Burundi, bavuga ko batazigira bemerera inteko z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe gukandagiza ikirenge cyabyo mu Burundi.
Ndabashimiye cyane, ntabwo nimwe ari yo tuma cy'inteko ziza mu Burundi. Burundi ihanzu irashya y'abantu bashamiranye, ugerageze kubiraba zijya nteko awundi mwe yavuze ngo ufashinga ingingo ngo nyereke rutari kumwe ngo ibari ingwanya nta kuna kumwe bari kuja hamwe ngo biyumvire ku rukinteko mu Burundi. Uburundi bazi ko batari kumwe ngo babisabyeme cyangwa ubundi butatatse ngo ntidutabari. Uburundi bafite igisirikare gitunganije neza kandi cyikwije, cyo gisirikare cyarungitswe hirya no hino mu makungu. Niba babona ko hari inteko zikenewe mu Burundi, ati mu Burundi hakenewe inteko ibintu byayangaye, nibafatizwa bitanu bateguye bazirungike iyo muri Somalia n'ahandi, hamwe bafate abaserikare bacu baze mu Burundi bananirwe curabe. Ese ko bavuga ngo izo nteko ngo abantu baheze bapfa, ubundi numva ko yamaze kubivuga bajya bobo bapfuye baguye mu makambi bajya bateye amakambi ega tutagisiyo korespo ayine reagisiyo iyo akisiyo yabaye iyo batateraga amakambi akinjira mu makambi ngo bagiye kuyore gutora imikoho bataguze. Ese urapfuga yuko bijya bintu byacu biba mu mwajya jo rya 11 n'irya 12 cyari kuba urumva ro ibintu ubanza urabe imvo n'imvano yabyo kugira uheze ufate ingingo. Mu makungu yose munyamakundi ko ndasoma hose nta nahamwe ndiko ndabona havuga ati izi nteko aba bantu bateye mu makambi nibazi nabo tubagirire ibi nibi tubafata ibereka menga nta makambi yatewe babagusa abagize abapfuye kandi ugiye kubiraba nta mutu yapfuye hajya nta mutu bose ubwoko bwose bwarapfuye abari kwayitwazaho nyabwoko. Rero icyo kintu sibyo iyindi mvo iriko irabituma aho nyabwoko mu Burundi rihari nta nigiye kuhaba, kuko igisirikare cyacu kiracanze, igipolisi kiracanze. Sinumva ruko nubwa abasirikare genda mwice bajya batutsi kandi harimo abatutsi babo ngo bashe bagenda kubica.
Urakoze Evariste, ibitekerezo byawe birumvikanye. Dufite abantu benshi kuri telefoni bifuza kugira icyo bavuga kuri iyi ngingo, hari ndetse n'abanyagihugu mu mujyi wa Bujumbura bagize icyo bavuga, baganiriye n'umunyamakuru wacu Evariste Nziko Banyanka. Reka tubareke nabo mubumve.
Nukuri izo nteko zirakenewe ngaha mu Burundi kubera ibintu bibaze guca ngaha na kamaramaza. Urumva ni ngo mu mupira w'amaguru udashize umwarbitre hagati niwe araba amafuti yose abera mu kibuga, bagize erere arbitre niwe avugisha ifirimbi. Izijya ndeko mbuza makungu nizo zije kuvuza ifirimbi kugera ajya amafuti yose bayakure mu nzira. Nukuri ndetugihevye mugabo igipolisi n'igisoda n'ikigihugu mugabo nibikora kimwe, aho umusirikare ashize akarenge umupolisi niyegera, nawe umupolisi ashize akarenge umusirikare niyegera. Nimubona ko birimo amahinyu, nibareke izo ndeko mbuza makungu zihagarira amahoro n'umutekano.
Zirakenewe cyane,
kubera abantu bakuma bapfa kumwanya kumwanya nibaza ko boza bakaja hagati kugira babanguranya inzira karengane zireke kuzirubusa iyo tuba tuzizeye abantu nibaba bakuma baraje barapfa kumunsi nta munsi wijana ata muntu ariko arapfa zantivye cyane
urambariza abo bantu bashagizwe ntuze mva makungu ico bo baje gukora ngaha mu